Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru w'estato wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunda radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro cyo munsi turaganira n'abafasoni babiri bo mu Burundi ku mugambi ushigikiwe n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi cyitwa ONU Femmes gifatanije n'ishyirahamwe ya Jape Africaine, ishyirahamwe y'ugwaruka nyafrika rikorera mu Burundi, ishyirahamwe Flambeau de la Vie et Action Burundaise pour l'Afrique, hamwe n'ayandi mashyirahamwe akorera mu Burundi. Uyu mugambi rero ahanini ufasha abafasoni n'abakenyezi gukomera ku rugamba rwo guharanira amahoro no gutsimbataza ubumwe n'umwumvikano mu miryango. Use kandi intumbero yo gufasha amashyirahamwe ahanira hagati y'abakenyezi hamwe n'amashyirahamwe abaha ubumenyi mu bijanye no kwishingira imitahe no gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga. Mu kiganiro cy'umunsi rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'abafasoni babiri bagize uruhara mu nyigisho zitangwa n'igisata ONU Femmes mu Burundi kugira batubwire ubumenyi bamaze kurahura, ukuntu babukoresha muri iki gihe, hamwe n'ukuntu babusangira n'ayandi amashyirahamwe hamwe n'abakenyezi muri rusange. Turi kumwe na Jenny Janvier Uwimana ari Muyinga. Muraho mufasoni Jenny Janvier Uwimana.
Muraho,
murakomeye.
Ego chan.
Ni byiza cyane rwose. Jenny Janvier Uwimana arongoye ishyirahamwe ryitwa Stop of Violence basé sur le genre, guhagarika ubugizi bwa nabi bwose bufatira ku gitsina. Turi kumwe kandi na Virginie Manirambona, vice-présidente wa coopérative yitwa Haguruka Dukore ari Mutimbuzi. Uraho nawe madame Virginie Manirambona. Ni byiza cyane rwose. Ikaze wafasoni rero mwese mu kiganiro cy'Ijwi rya Amerika muri sanga. Reka dutangwe kuri wewe Virginie Manirambona, mu ducire ku mayange inyigisho mwagizemo uruhara muri uku kwezi.
Inyigisho za Jape zatugize akamaro kanini cyane, aho duherereye mu kibazo ndetse no ku mashyirahamwe akurikije.
Madame Virginie, ndumva ijwi ryawe ritameze neza cyane rwose. Kadusubire kuguhamagara, ushyire telefone hasi, telefone ivuga nabi. Reka rero tuje kuri madame Jenny Janvier Uwimana, nawe nyine yaragize uruhara muri ayo mahugurwa, ibyo bikorwa byo gukarisha ubwenge bw'abafasoni cyane cyane n'abakenyezi. Nagira mutubwire amajambo make, mutubwire uruhara mwagize cyane inyigisho mwakuye muri ayo muri izo nyigisho.
Igome nk'uko ishyirahamwe serukira se Stop of Violence basé sur le genre, guhagarika amabi afatiye ku gitsina, tubishyize ku migwi y'abakenyezi
ajape yaradufashije cyane mu gukinga no mu gutatura amatati mu mashyirahamwe kandi twarize ku bijyanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina turongera turiga ukuntu two kwiteza imbere mu kwitunganiriza imigambi ajyate nyine yaradufashije mu kwiga ukuntu two kwitaho abandi bakenyezi bagenzi bacu bahuye cyangwa bashikiwe nayo mabi.
Murasha kutubwira ukuntu muhora musangira ubwo bumenyi n'abandi bafasoni eka abandi abakobwa nabo nyine bahanzwe n'ivyo bibazo baba nko mu bice bitandukanye by'igihu.
Akenshi ingene twifatanya nabo uko kuntu twashinze amashyirahamwe ku mfumba izinyigisho turonka tuca tugenda tukazibasabikaniriza kandi turabona akamaro mu ngo cyane cyane duhereye ku ngo z'iwacu twebwe nyine kuko nta utanga icadasise twebwe nyine ubwacu turabona ko hari mwakunguko muri ibi bintu bijyanye no guhagarika amabi akorerwa abakenyezi hanze yaho mu mashyirahamwe iwacu catuza tukabigisha abakenyezi bagenzi bacu inkumi hari abapfakazi baba baramaze batagifisha abagabo bose tukayaga tukaraba ukuntu twogerageza kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina.
Turagaruka kuri ayo mabi mu tubwire ayariyo ariko imbere yaho reka duhe n'ijambo kandi turabona ndabona madame Mane yambona yashitse ngaha twasubiye kumuhamagara ku murongo nibaza ko umurongo umeze neza cyane rwose nashaka namwe mutubwire nducire ku mayange izo nyigisho zose mwakuye muri ivyo bikorwa bitunganywa na JAP ifashijwe na Onifam.
Inyigisho JAP yaturongeje baratwigishije gutatura amatati bidaciye mu ngingo barongera baranatwigisha imvugo iremesha kudakoresha imvugo ikarishe baratwigishije kandi gukomeza intwari ibereye mu mashyirahamwe duhurikiyemo mu ntumbero yo gukinga amatati yo kwaduka muri ayo mashyirahamwe baratwigishije kandi no kwitunganiriza imigambi yacu aho hagati nyine mu makoperative dusanzwe turimo.
Muri izo nyigisho zose mwaronse madame Manirambona mwarabonye ko hariho ibintu ngirakamaro mushobora gukoresha mu buzima bwa minsi yose
cyane rwose akamaro twarakaronse duhereye ku ivyo vyo gutatura amatati jewe sinari nzi ingene bashobora gutatura amatati narashobora gushikira ahantu abantu batashe nkajamwo nkakokeza kugira ngo bakomeze kugwana ariko aho mariye kuronka izinyigisho za jape narashoboye kumenya ingene bashobora gutatura amatati ubu nshoboye gushika ahantu bariko baratata ndamenya ingene bashobora kubatatura hama abantu bagasubiza hamwe.
Ndumva umurongo utaramera neza cyane rwose ariko niba hari iradiyo yo biri hafi yawe canke televiziyo uyegere kure nibaza ko uwo murongo uza kuba neza gatoyi.
Oya nta radiyo ndiko kandi nta na televiziyo ndi impande yayo nibaza ko ari ikirere kibi kubera hazi ndutaragwa imvura.
Birashoboka reka tugaruke kuri Jeni Janvier Uwimana mwabuze amabi akorerwa abafasoni n'abakenyezi mu majambo make ayo mabi nk'ayaye.
Ego twarashoboye guca ku bwoko bune bw'amatati muri izo nyigisho twaronkeje hariho amabi afatiye mu gusesereza umubiri w'umuntu hariho amabi afatiye mu gusesereza umutima hakabaho kandi n'amabi afatiye ku butunzi hamwe no gufatwa ku ngufu n'ayo mabi n'ubwo bwoko bw'ayo mabi twashoboye kubona.
Mwihweje muravye ivyo mwakwe muri izo nyigisho muayo ivyo ayo manama batunganije murabona ko nko mugerageje mukaraba ayo mabi akorerwa fasoni murabona ko mwaronse ubuhinga bwo tuma ayo mabi agabanywa cyanke mukumvisha abayakora ko bateza kubigira umuzi ego
cyane zara cyane nko kuri ibi bijanye no gusesereza umutima cyangwa mabi afatiye cyane cyane kutunzi twarasanze nko mu ngo kenshi barakunze gupfa ubutunzi baratunze nk'ihene umushinga ntahe akayigurisha batabyumvikanye ko n'umukenyezi wiwe hakaca haba amatati asanga hamye induru mu ngo no mu miryango rero ngaho baratwigisha ingene natwe abakenyezi dushobora gukura amaboko mu mpuzu nimba ari igitungwa tukagitunga ari nayo hangiro twaciye twiha mu mashyirahamwe wacu tukaca dutangura ibyo korora udutungwa duto duto kugira natwe tuze turasahiriza ntitugume tubona yuko umugabo ari wagenda guhaha hariya umugabo ari wajya kurondera yataha byose tukaguma tubitezewe kajya natwe muri ayo mashyirahamwe tugahimiriza abandi bakenyezi kujya mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana hanyuma nabo bakagira agatungwa batunze ku buryo bashobora gufasha gusahiriza mu bijyanye n'umuryango icyo rero cyaratumye dusanga ku bintu bijyanye n'ubutunzi bigabanuka hanyuma turanabafasha tukabahanura tukaberekerera ingene bobigenza ingene botunganya ubutunzi buba buri mu muryango baba bafise mu muryango dubicishije muri kwa gutatura amatati hadakoresheje ingimba bimwe nyine twafashijwe na ajati mu kutwigisha
Madame Virginie Maniambona murashaka kutubwira ikintu nyamukuru mushobora kuba mwarakuye muri ayo izo nyigisho mwagiye muraronka
ikintu nyamukuru zo nashoboye gukurayo hanini nashoboye gukura ingene nshobora gutunganya imigambi y'ishyirahamwe tuba ndongoye narashoboye kukwigisha abandi urundi rwaruka turi kumwe abakenyezi n'abigeme ingene dushobora kwitunganiriza imigambi yacu mu makoperative yacu duhurikiyemo kurya usanga nk'umudamu atashe muhira agasanga ari kasaba nk'umufasha wiwe amafaranga akayamwima ariko mwako kantu nyine twakiriye niyo koperative twashyize hamwe turatanga uburyo bwo kuguranana kugira ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ashobore kuronka icyo kintu cyose aba akeneye ikindi kintu nashoboye gukuramwo narashoboye kumenya ingene nshobora gukoresha imvugo ibereye kuko kera sinari nzi ingene nshobora gukoresha imvugo ibereye nasanga nyine ndi kumvuga amajambo ashobora kubabaza umuntu ariko ajape ifatikanijwe na onifame abo bamariye kuza kutwigisha izo nyigisho baratwigishije imwe dushobora gukoresha imvugo ibereye ni nayo mpamvu byanatumye imigenderanire yanje hagati yanjye n'abandi bo mu kibano ihinduka cyane kubera izo nyigisho
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Nk'Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Idrissa Bakungu muraho Idrissa Bakungu
Murahoho neza mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hega mutwihuta aho muri
mbere yari Kigali mu Rwanda ruyano karuruma kubera mvura
byiza cyane rwose
yego
murafite ibibazo murafite imbiro turi kuvuga ku nyigisho abapfasoni n'abakenyezi mu Burundi baronka inyigisho zitegurwa n'ishyirahamwe ya JAP hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onifame tuga ku ijambo ikibazo kimvuye
yego njye mbabaje kubashimira kuri izo nama nyine bakoze ni ukuvuga ngo njye mbona mshimira nyine abategarugori kugira ngo ni inama nimba ndababwira kugira ngo babashe gukora nyine biteze imbere babashe gukora biteze bakoze n'abana babo imbere ndetse n'igihugu ndetse na Afurika ni ukuvuga ngo igitsina gore cyose kigomba guhaguruka tugakora kandi noneho kigafashwamo n'aba bagabo b'abagabo babo bakabaha uburenganzira kugira ngo babashe kubana neza n'umutima mwiza urabona ko ingo z'iki gihe zifite ibibazo byinshi harimo izisenyuka n'izindi n'abandi bakicana kubera nta bumwe baba bafitanye hagati yabo babiri njye ndabisabira ko babana neza kubera ngo baba bagiye gushingira kujya barambagizanya bumvikana mu mituze mu mahoro neno byabamara kugera mu ngo zabo bamara kubyara rimwe kabiri inzangano zigatangira zikaza hagati n'amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore ndabije ndabisabira ko bajya bashira hamwe bagatuza kandi buri muntu wese akumva ikibazo cya mugenzi we urabona kandi n'isabira n'abamama bacu bubahe bakore imvugo nziza bubaha abagabo babo bakunda abagabo babo bahuze bahuze urugwiro kugira ngo babashe guha akarorero b'abana baba bakomotseho ndabisabira ngo bareke ibintu by'amakimbirane kugira ngo bahe abana babo akarorero keza kubera ngo iyo bashwanye hagati yabo bombi babiri abana nyine ntandero baba bafite kandi babana nyine n'iyo umwe apfuye n'iyo umwe nyine atandukanye ingeso ziba mbi cyane ukabona abana bagiye mu muhanda ukabona abana babaye indaya kandi atari byiza kandi biturutse ku babyeyi ndisabira ababyeyi ko twahuza kugira ngo tubashe duharanire ko abana bacu twabaha uburenganzira bunoze
murakoze
ndisabira na leta rwose nihaguruke rwose za minisiteri zishinzwe uburenganzira bw'abantu bakuru nyine bagashyiraho amatsinda nyine bakangurire imiryango irimo irasenyuka ku bibazo bitandukanye cyane
ibyiyumviro byiza Idrissa Bakongureka tusabe Jenny Janvier Uwimana agire icyo avuze ku izo mpanuro mutanze izo mpanuro zaba zijyanye n'ibyo mumaze iminsi mwigishwa
nigome murakoze cyane umuvukanyi arakenuye cyane ku mpanuro aduhaye kandi birahuye n'ihangiro twifuza gushikako twifuza yuko mu ngo hobaho amahoro amatati amakimbirane akavaho burundu nk'uko twagize ishyirahamwe Stop of Violence Basée sur le Genre guhagarika twifuza ko byohagarara ego kandi izo mpanuro duhaye kenshi mu ngo iwacu muri aya mashyirahamwe turabona abo turi kumwe izo nyigisho barazitwararika cyane ku buryo tubona ko hariho akunguko ziriko ziratuzanira muri abo banywanyi bo mu mashyirahamwe na cyane cyane na jewe kuko turabihurizako n'uwo twubakanye
madame Virginie Manirambona namwe mubwire icyo muvuze ku kimbiro cyashikirijwe n'umunywanyi Idrissa Bakongo
na cyo nyinshi cyo prema no bisetsa sihuye n'ibyo aja parike atwigisha na cyane cyane nazo nagomba guhamagarira abapapa aribo abashinga ntahe bo mu ngo ko baba bakwiye gutanga uburenganzira ku bana b'abigeme cyangwa abakenyezi bakabaha uburenganzira bumwe n'abana b'abahungu ko iki gihe tugezemo abigeme nabo nyine barafite uruhara ntangere mu muryango izo nyigisho vrema yatanze nizo natwe nizo twamatiko turigisha abandi abo turi kumwe mu mashyirahamwe ndetse no mu kibana aho duherereye kandi turanamushimira cyane
madame Jeannie Janvier Uwimana igihe cyose yabaye gushaka guhindura ukuntu ibintu byari bimeze mu muryango canke mu mihana mu kibanyi usanga kenshi na kenshi haba ingorane nta ngorane mugira igihe cyose mu zanye ibyiyumviro bishasha by'ukuntu abubakanye bo kubana
ingorane turazigira kuko hari igihe udusanga muri uko kubana k'umugabo n'umugore harimo kameremere y'umuntu ugasanga nk'umugabo hariho ibyo yishyizemo muri we ngo jende umugabo nije ntegerezwa gufata ijambo hano mu rugo nije nshyize ijambo rya nyuma ku buryo usanga biriko biratugora niyo bishyitse tukagenda gufasha muri ayo makimbirane ariko turabazana buke buke tukaberekerera twifashishije izo nyigisho za jape buke buke bagateba bakabona ko by'ukuri umukenyezi nawe ari n'ijambo hari n'igihe biva ku mico gasanga
n'umukenyezi ariwe avuga ati jewe mu muryango wacu twe turivugira ugasanga bakuye ayo matati ku bintu bidafadika rero twebwe ingorane tubishyize tukazigira turabigisha buke buke kuko biragoye guhindura umuntu kuko muri izo ngorane muri ayo matati hari n'igihe usanga ari nk'abana babigeme ku babyeyi babo bikanka hanyuma twashobora kubimenya tukagenda tugahanura ariko buke bigateba bikaja mu ngiro twishimikije izo nyigisho twaronse.
Madame Virginie Maninambona, mwebwe hari ingorane mwe muronka mu gihe muriko mushikiriza vyimbere bishasha vy'ikuntu mu kibano vyogenda?
Ego ingorane turahura nazo kenshi iyo ugiye kubwira nk'umupapa ati yamara umuntu wamurenganije mu buryo kuko utari kuramutunganiriza neza uko abishaka ukaca usanga ariko aratera induru ariko rero natwe mu kuntu batwigishije cya dukoresha ya mvugo ibereye ya mvugo iremesha ya mvugo idashobora gutuma umuntu yumva ko ababaye muri we bukebwe nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ntushobora guhindura umuntu ubwo nyine turahanura uyu munsi tubonye bidakunze tukagenda tukazogaruka ariko bukebuke tugasanga bya bintu twasabye wa mwigemeye twe turaca nti wa mukenyezi tugasanga byose byagiye ku murongo yabikoze dukoresheje za nyigisho ajake yaduha ifadikanije na onifam
tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Silas Ndwayo muri Beneza muratwumva Silas
yego turahumva
muri hehe
muherereye
he
muherereye ubundi ujumbo
ni vyiza cane gose ikibazo cy'imviro
yego ibyo kino bivuga ko
yego
imaze abantu babiri nta n'umwe adakeneye iyo nzu bashobora kimera neza
duga ku ijambo turakumva bandanya
nta n'umwe adakeneye iyundi bose barakenera neza niyo mpamvu rero bakwiye kubahana kenshi bagakurikiza inyigisho baba bahawe n'abantu kuko kenshi hakunze kuba hari oruganize amaforomasiyo menshi bisaba ko n'imiburiburi baza baragendamo kugira ngo bige kubahana rino nta hagati y'umugore n'umugabo nta muntu urwaye igihe ngo adakeneye iyundi nacyo gitumye bakwiye kubahana bose bakurizanya umwe akumvira iyundi n'iyundi akumvira iyundi kenshi mba noterera.
Murakoze Silas Ndwayo. Reka tugaruke kwa Madame Julie Janvier Uwimana, mwatubwiye mu nyigisho mu ronka muraheza mugasubira mu ntara zitandukanye mwebwe imuyinga ibintu mubwira cyane cyane abakenyezi canke abafasoni ku bijanye na bwa bwoko bune guhohoterwa bakorerwa ni nk'ibi ikibazo cerekeye iyo muvuye muri ayo mashuri muri ayo muvuye kuronka izo nyigisho mukaja mu ntara mubamwo ibintu musigurira abafasoni tufatiye ku mabi mwavuze y'ubwoko bune akorerwa abafasoni ni nk'ibi ibyo usanga batari basanzwe bazi ni nk'ibi
ibyo dusanga cyane cyane batari bazi ni nko kuri ibi byo gusesereza umutima aya mabi akorerwa abakenyezi afatiye ku gusesereza umutima kubera turasanga hariho abakenyezi benshi bagwara ukaza wumva ngo gwaye umutima kubera byanse ibyo abayemwo byamunaniye kuguruka ngo abivuge ikamunanira kuguruka ngo abivuge aronke impanuro aronke ingene yigenza muri ibi rero navyo vyo gusesereza umutima n'igihe usanga umugabo amurya umutima yashika muhira akamutuka kandi we wabona ko yagerageza mu bikorwa kamari karamutuka ntacamaze hanyuma ibiri mu rugo akabigurisha ntamubarire cyangwa umugabo akagura nk'amatungo hirya no hino ntabimenyesha umugore wiwe muri icyo gihe nk'umukenyezi wiwe yari karabyumva nk'abandi bantu babivuga terega umugabo waraheruka kugurisha ha cyangwa umugabo wawe yaraguze ikiminsi ariko ntiyakubariye umukenyezi akababara akagendana ibikomere ku mutima rero ngaho twasanze batabimenya cyane mugabo tumaze kubugurukira tukababarira teregiza nyine ayo n'amabi mukoregwa mwamukwiye kubivuga hanyuma umugabo wawe tukamuhanura nk'abandi n'abandi bo ku ruhande bakamuhanura bakoresheje ya mvugo itababaza iyo byamaze kuba umurengera niho tumwereka aho yitura bobumviriza rero ubuye turabona ko harimo akunguko kuko ubu barumvikana bakavugana kandi kenshi byarava nk'umukuntu umugore aguma ari muhira ntarondere nawo gukora igikorwa cyo kwiteza imbere akamari karasabiza rero umugabo akamari karabimuhora ati wowe n'isi yose ni jewe iyo nje abaribye abana bakeneye ushikumbarira ukeneye ibi ugasanga umuntu rero yaratunguye ayo mabi rero ntibakunze kuyamenya ariko ku kuntu tugenda turabigisha turabona abakenyezi bariko barivako bakagaragaza ako kababaro bafite bamaze kukagaragaza rero bakaja hamwe n'andi birahera burundu.
Madame Virginie Manirambona, intambamye muhura nazo igihe muri ko burasigura ibyo bintu bishasha ku migenderanire n'imibano mu bubakanye canke mu miryango mu mihana ingore muronka ni nkizihe nta bantu bashaka kuvuga ko muri ko muragumura abafasane
ingore ni tubura nazo abashingana hari kenshi batubwira yuko tuko turatuma abo bubakanye bagira amanyama mu gihe tuko turabahanura ariko natwe tujya tubabwira ati ntabwo ari kubashira amanyama ariko ngo nabo baba bashaka kubaganza mu ngo zanyu ahubwo tuko turabigisha kugira ngo nabo babone amabi bakorerwa mu ngo aho abo bubakanye babagirira rero kacu usanga tuko turashwana nabo bagabo twaba dukwiye kubigishiriza ngo abagore babo ibintu bize kuko hariyo abagore benshi uri kubabigisha ubababaza ati mbega ibyo bintu bigira gute nubitangura gute tukaca tubereka ingene bobitabo bikora bakwiye ingene bohana amahoro mu miryango yabo ingene badakwiye kuza barakoresha imvugo ibabaza bakoresha imvugo ibereye mu miryango yabo ikindi duhura nacyo babagabo nyine baca batanura kudushwanira bakadutuka kenshi n'abagabo nabo nyine barakwiye kuronka inyigisho kugira ngo bumve ko abantu baba bari kubarigisha abadamu babo ko batari abantu baba bashaka kubashyira ngo kubateramo amanyama ibyo bintu nabyo nyine ko hari abagabo barakwiye kubitahura yuko umukenyezi cyangwa umwigeme nawe nyine afite uruhara ntangire rwo kuja mu mashyirahamwe n'abandi bwo guhanurwa na mugenzi we akamubwira ingene akwiye kwitwara mu miryango.
Madame Eugenie Janviere Uwimana, muri ayo muri ibyo bikorwa byo kubakarishiriza ubwenge hariho kandi ukuntu mwiga kuba abagwizatunga, uyo n'umwuga mu bisanzwe abafasoni batabura bakoramwo, ibyo muvyakira gute canke abandi bafasoni muyaga mubiko mubigisha uyo mutangura kwitunganiriza nk'imigambi bavyakira gute intambamye ziba zirimwo n'inzira
intambamye kenshi dukunze gusangamo iyo uri umukenyezi ukaba uri kuragira imigambi yo kwiteza imbere n'abandi bakenyezi bagenzawe hari igihe babona ko umenga urihuriye uri umugore yigaba banabona ahubwo kuremesha ibiganiro cyangwa ushobora kwigisha izindi ngo nk'uko mugenzanje Virginie yabivuze turahura n'ingorane cyane ibi rero kenshi biduhamagarira kuba abagwizatunga hari aho kenshi dusanga abagabo batemerera abakenyezi kuko batabavuga bati uwo mukenyezi niyabijyamwo azoca ndenge uwo mukenyezi niyaronka amafaranga nsumbize azoca ngaya gutyo rero gasanga nyene emwe birazanye ingorane birazanye amatati ariko kubera byanyigisha n'ubundi twaba bariye zaja abashoboye kutwugurukira bakabivuga turabaha impanuro nabo bakaza ku murongo w'abandi kuko by'ukuri izi nyigisho zaradukuye hariya twari twaranyegeye turashika ahabona ku buryo dushobora kuyaga n'abandi bakenyezi twisanzuye kuri ibi by'imigambi yo kwiteza imbere.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Valentin Minani. Muraho. Hello Valentin, muratwumva?
Ndakumva Frederic.
Muri hehe ga Valentin?
Ndakora mu kije. Ndakora batumire muri kumwe ngaho.
Mwiriwe neza?
Hama naje gushima kwegitanye mwa fide ko ngaho. Kubera ko nungirije ibyinjiro bakomeje niyatanga ni byiza cyane. Hama nagira ndababaze none ko bakorera mu Burundi ngo barakorera mu ntara z'igihugu cy'u Burundi kuko nk'aho mmerereye iryo shyirahamwe nagiye ndahabona kandi ibyiyumviro ni byiza ko bishyikira abakenyezi bose baba no mu byaro hose bagashyikayo kuko inyigisho nyine ziragirira akamaro abantu.
Ego mereka bafasane turi kumwe bakwishure madame Virginie Manirambona mwigeze kuvuga ukuntu musangira ubumenyi mwaronse mwarahuye n'abandi bafasane n'abakobwa umushika nawe Valentin Minani yashaka kumenya niba mushika mu gihugu hagati
twebwe musanzwe inyigisho twarose twazironse mu ntara ya Bujumbura. Ntara ya Bujumbura premedasire ukuboko bikwiye umujyaho aho mperereye muri zone Rukaramu komine Mukimbuki inyigisho nashoboye kudusangiza n'abo bakenyezi ndetse tubwira n'iyo koperative haguruka dukore duhuriramo twese abo muri Mukimbuki yose inyigisho nashoboye kuzitanga nk'uko nazihawe.
Madame Jeannie Janvier Uwimana muri Imuyinga musangira gute ivyiyumviro n'ubwenge mwarahuye n'abandi bafasoni n'abakenyezi muraja mu ntara zitandukanye?
Jirewe nk'uko mwabivuze byo ndi uwo mu ntara ya Muyinga komine Gasogwe najizo nyigisho nazironkeye mu ntara ya Muyinga muri komine Gasogwe rero muri iyo komine niho turonkera izo nyigisho hanyuma tukaca tushwara ku mitumba kubera iryo shyirahamwe riba rizwi hanyuma tukagenda nk'imboneza abaserukira abandi tukigishanya duhereye mu mashyirahamwe ya gwacu mu ishyirahamwe ry'iwacu hanyuma tukaja kwigisha no mu yandi mashyirahamwe kugira inyigisho zigume zikwiragira zisasagara hose muri
ile turimo. Murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Asel. Muraho, murakomeye.
Halo,
muratwumva?
Yego turawumva. Mwiriwe amahoro.
Mwiriwe neza. Muri hehe?
Turi muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo aho bitwa Lubumbashi.
Lubumbashi ni byiza cyane rwose. Murumva neza iradiyo Ijwi ry'Amerika i Lubumbashi?
Asha turayumva neza, tikurakirana ijana ku ijana. Asha joro n'umurango tuba turi kumwe ku murongo.
Ndumva n'umurongo wawe utomoye neza cyane, umeze neza cyane rwose. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ego nje kibazo mfite n'icyumviro gye nagomba gushikiriza ni ku byerekeye iryo shyirahamwe rigejeje abakenyezi, iterambere ry'abakenyezi, ubwigenge bwabo. Ariko icyo gye nagomba kubaza iko bavuga ngo ishyirahamwe ubwigenge bw'abakenyezi, ariko uravye mu gihugu cyacu cy'u Burundi abakenyezi babanka babakize nta bwigenge kenshi bafite. Urabye mu miryango ukuntu babayeho ntibabayeho neza. Iyo twagomba kumenya iryo shyirahamwe kweri abikurikirana neza nk'uko babivuga, icyo cyumviro cyane nagomba gushyikiriza.
Murakoze. Reka tuje kwa madame Virginie Manirambona icyumviro cha asera mu kivuga kwiki ubwigenge murabona ko buriho buri ko buraza buhoro buhoro aho mutuye naho nahandi hose mu zindi ntara
cyewe ko nta kivuga ubwigenge bw'abakenyezi muri kigihe turimo aho dutanguye kubokorohereza inyigisho ubwigenge buratanguye kuza kuko inyigisho byanazihawe kuva 2019 kuva icyo gihe twagiye turigisha mu makomine mu mazone agize komine yacu ya Mutimbuzi twagiye dutanga kugira ngo ubwigenge bw'umukenyezi n'umwigeme bushobore kuba bunini kandi bushobore kuba hejuru ntabwo tushobora kurengera abagabo ariko twarigishije ko ubwigenge bw'umukenyezi bushobora kubaho bakamenya yuko umwigeme umukenyezi angana cyo kimwe n'umwana w'umuhungu rero ubwigenge buratanguye kuboneka ntabwo tukiri mu ya myaka ya kera umukenyezi wasanga wambwira ngo wewe butahuja ngo guma ngaha urere abana uyaha ubu abakenyezi baragenda mu masosiyasiyo baragenda gukora ubuzi bwabo ariko kare nta mukenyezi yashobora kujya mu bikorwa ubwigenge burahari buriko buraza
ikari cyo kibazo cha tugihe je ni janvierre w'Imana imuyinga byifashe gute
ko bigaragarira yuko ubwo bwigenge ubu bwatanguye kuboneka ni ukuvuga biva muri wa mwumvikano wo mu rugo umugore n'umugabo aho bigaragarira yuko umukenyezi nawe ubu ashoboye ni ukuntu dusanga hari abakenyezi barongoye imitumba ndetse tugasanga hariho n'abakenyezi barongoye imigambwe bava nyene muri ya mashyirahamwe bari muri ya mashyirahamwe byumvikana ko byanyigisho birafite ibindi byifasha ego si mu ngo zose dusanga byaramaze gukunda kuko hari haho abashingantahe bataremerera abagabo bataremerera abakenyezi babo ko boja muri ibyo byo kwitoza ngo barongore imigambwe ko bo kwitoza ngo barongore amakomine cyangwa baba bakuru mu mashyirahamwe ariko ubu biriko biraza bamwe birakunda abandi dukomeza za nyigisho nka twebwe twese na juganje kwitoza ndumva ndabihamagariwe ndumva ari ntuzarwurenganzira bwiwanje egome
ego tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Hakizimana muraho murakomeye
turakomeye nitwa Efron Hakizimana ndi mu Rwanda i Nyanza mu murenge wa Busoro
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ni byo mbi none ndi kumva abo nabigeme n'abagina
n'abafasoli
ubwa fashion ni kintu n'imigutu
mu kinyarwanda tuvuga ko abagore aba tegarugori
yego none ubwo bwigenge bwaba aho mu Burundi bwaba busa na bwa no mu Rwanda abagore bahawe uburinganire ngongera nkabazute ese baba baraguye mbibi muri cyo gikorwa cyabo akagera mu bihugu baturanye nko mu Rwanda cyangwa muri Tanzania cyangwa Uganda n'ibindi bihugu
murakoze Hakizimana ibibazo bibiri reka tubihe abafasi nitwa TV Madame Virginie Manirambona mwamaze kugereranya ubwigenge bafasi mu Burundi n'abandi bihugu duhana imbibi Tanzania u Rwanda Kongo n'ibindi
je nibaza ko ubwigenge inyigisho tumaze guhabwa turacyazitanga mu gihugu cyacu ariko nk'uko bisanzwe ishyirahamwe riri au niveau international nibaza ko no mu bindi bihugu iryo shyirahamwe ryariho ariko twebwe mu nyigisho twahawe ntabwo turaronka ubushobozi bwo kuja kwigisha abandi bo mu bindi bihugu twe turacari abahanye n'iki gihugu cyacu
reka na Madame Jeannie Janvier Uwimana nawe nyine yishyuye icyo kibazo cyabaje n'umuntu wa radio ego
Ego me natukunyi gisho tumade kuhunga kubiri bibijanye n'ubwigenge cyane n'ibyo guharanira uburenganzira bwacu cyane cyane turacyari ko turigishwa twigisha kandi duhiriwe duhishije ajape afikene ikorera hehe ifatanije na onifame umva yuko dushobora kugira amahirwe natwe tukagera kure mbere bakanaduhuza n'abandi bakenyezi mu bindi bihugu kugira natwe dukomeze kwagura karere no kugwiza inyigisho.
Muri kamwe abandanya kumiriza iradio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire mwiwe neza Desire muratwumva? Desire muratwumva?
Yego.
Guma kuri telefone rero mutubwire murafite ikibazo murafite icyimbiro turiko tuvuga cyane cyane ku nyigisho zihabwa abakenyezi n'abakobwa mu Burundi kugira ngo bitangurire ibikorwa byo kugwiza itunga ikabamenye n'uburenganzira bwabo tugakuri jambo ikibazo icyimbiro.
Ejeje ese ikibazo kwa batwega mwadutumiriye.
Yego.
Ikibazo cyari gishingiye kubabaza ko mbega uwo mugamba w'inkuru ararangurira hano cyane cyane nisunze hano ku Burundi bwacu mbega uwo mugamba w'inkuru ararangura babona uko ibyo bashaka gushika ko babishika ko nyine.
Murakoze Desire.
Barimo barabihimiza abanyagihugu babona babyitabira nk'uko baba babikeneye.
Murakoze Desire. Reka madame Virginie Manirambona guhinyishu abo mushikiriza ivyo vyumviro bishasha bavyakira gute uyu mugambi uriko urakora urashaka kwihangira wishinze
cyane gose umugambi uriko urashaka kwihangira twihaye ko ihangiro twihaye twihaye ihangiro yuko umukenyezi wese cyangwa umwigeme ashobora kuja mu makoperative akajya mu makoperative agakorana hamwe n'abandi. Iyo niyo hangiro twihaye yuko umukenyezi wese mu Burundi ategeza gukorana hamwe n'abandi kuja mu makoperative kuja mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana.
Ego me madame Janvier Uwimana murabona ko inyigisho muronka muzitanga abo muzihaye bakazumva ikaba kanazishira mu ngiro.
Ego me izi nyigisho dutanga zira turashika kwihangiro turabona ko turiko turashika kwihangiro nk'ubu kuri ibi byo kuja mu mashyirahamwe abakenyezi baravyijuse cyane muri ibi byo kwitegekaniriza imigambi ni ukuvuga hari imigambi ya bose mu mashyirahamwe tukabona ko twese tuyumvikana ko tukabona ko twese turi ku kivi ibyo bikwereka yuko ihangiro twifuza gushika ko ririko turiko turarishobora kurishika ko ikindi nacyo turabye kuri uko kuntu tubasaba kwiteza imbere muri bayicishije muri ayo mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana turabona yuko hari abakenyezi ugenda kuraba bakakubarira kiburya muri bimwe byo kuziganya no kuguranana iyi muri manda n'uwo naguze mbere ugasanga wanditswe ku mugabo wiwe kubera twa dufaranga yagiye ariziganiriza buke buke inyuma y'umwaka ugasanga araronse n'udufaranga ashobora ku guramwo nk'igitungwa. Rero turabona by'ukuri ko ihangiro zifuza gushikako tuzorishikako.
Ni byiza cyane rwose. Reka duhe ijambo umuntu wanyu radio hejuru y'Amerika. Umusaza muraho? Umusaza muratwumva? Hari induru aho muri? Umusaza muraho? Numva umusaza atariko arafata telefone. Reka tugaruke kwa madame Jeanine Janvier Uwimana nawe nyine atubwire ukuntu abona inyigisho atanga inyigisho yaba yahawe agasangira na bagenzi be ukuntu bazishyira mu ngiro. Hari nk'ibintu mubona vyoba bigaragara vyerekana ko inyigisho mubaha bazishyira mu ngiro?
kubereka yuko inyigisho duhabwa bashyira mu ngiro nuko nkaho tuba twaragiye gutatura matati dusanga barihanuye tugasanga basigaye basenyera ku mugozi umwe kandi imbere byaranka ko bahuza ikanka ko bahuza ugasanga nk'umugabo n'umugore basigaye bakorera hamwe banama rimwe ibyo biratwereka yuko igihokorwa twihaye kiriko kiratera imbere ibindi navyo kubiriri bijanye n'ugu na ya mari n'ubundi kuko uvuga kubitwa turasanga nkaho duherereye nkabo nkabigeze nkabatwituye kubera nk'umugabo akunda kumushwanira akunda kumukubita tugasanga twatanuye bigahera mbere hamwe bikanahera burundu turabona rero yuko by'ukuri ibikorwa turiko umurimo turiko uri kuraranguka
ni ziza cyane rwose reka duhe ijambo kandi musaza nibaza ko ubu atwumva musaza muri aho
turaho neza kandi turamahoro network ariko zazikizibiziko zizibaye ibibazo
ni byiza cyane rwose reka muduhe ku ijambo rero ikibazo cy'imvuyo
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi muri murenge wa Bwisige ariko mbere na mbere ngashimira nk'umutumirwa ngashimira nk'itangazamakuru kuba mwamuhaye umwanya mukaduha umwanya twagiye uhare mu kiganiro nuko bashimira rwose ariko se
urakoze gushima
urabona ko mu Rwanda umugore mu nzego zifata ibyemezo umugore rwose hose barahari bafata mu nzego zifata ibyemezo ya mu bayobozi ya n'umuneko nshinga amategeko cyangwa se mu nzego zo hasi zibanze usanga abagore biganje kandi tukaba dufite ikibazo cyangwa umugore muri ibihe kwitinya k'umugore n'usanga ajya kasigaye ikibazo cyane gikomeye cyane nkabaza nk'umutumirwa arabona hakorwa iki kugira ngo umutegarugo cyangwa se umukenyezi yitinyuke mu kazi ka misozi cyangwa yitinyuke nko mu bindi bikorwa nko mu mishinga imubyara inyungu arabona hakorwa iki kugira ngo yitinyuke kuko usanga nubwo bahawe ubushobozi cyangwa se bahawe n'imbaraga ariko ugasanga hari abakitinya njyewe nibonera ubwanjye arabona hakorwa iki kugira ngo yitinyuke
murakoze umusaza ku yazo mushikirije reka duhe ijambo madame Virginie Manirambona muhinisha
aje ikintu no mubwira umukenyezi kugira ngo atinyuke kuja muri ayo mabanga nuko aba abona yu akwiye kubona yuko kwama muhira atariko kazoza kiza ahubwo kuja hamwe n'abandi bagakorana ibikorwa by'iterambere ari cyo kintu cy'ingirakamaro cyane gusumba ikindi nuko mu mabanga baba bahawe bo bakwiye guhagarara nyine nk'abagabo simvuze ba bagabo nyine bo mu ngo zabo ariko baba bagabo nayo mabanga baba bajejwe ubwo babugahera turakwiye kumva yuko umukenyezi atari wo kuguma muhira turakwiye kumva yuko umukenyezi atari wo kwama mu gikoni ari ababana afungurira umufasha wiwe twumve yuko natwe abakenyezi dushoboye abakenyezi b'iki gihe barashoboye nuko twokuraho ubwoba tukabona yuko ibintu byose dushobora kubikora nk'iby'abafasha bakora natwe tugashobora kubikora
madame Jeannie Janvier Uwimana namwe mugire icyo muvuze ku makenga y'umushinganahe umusaza
umushinganahe arafise amakenga y'ikuntu abakenyezi bagira ubwoba ubu muri ibi bihe tugezemwo kubera za nyigisho nyene biratwugurura umukenyezi akamuhira agatangura buke buke muri bya bindi nyene by'ukuba hamwe n'abandi bako umukenyezi ashoboye kuvuga mbere umukenyezi ntiyitaba nk'iminsi mikuru ibiba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'intara ku rwego rw'ikomine ku rwego rw'izone umukenyezi yaguma muhira yumvira ati ikizima umugabo yagiye akabyumva rero iyo umukenyezi ashoboye nawe kuva mu rugo agashyika hanze akumviriza agasanga umukenyezi mugenzi we ariko arafata ingingo muri ibi na biriya umukenyezi yaserutse mu bushikiranganji runaka akashobora kuvuga nawe muri warumva ko ashoboye muri we habyutsemo
kwa kuntu yoshobora kubana nabandi akavuga gaserurikiri ku mutima ni kuvuga agumye hariya mu gihugu akaguma mu rugi wo ngo ari karatunganya ibyo mu rugo ntazomenya kubana nabandi ntazoshobora no kwitoza hageze ko yitoza rero duhimiriza yuko abakenyezi bava mu kigo bakegera muri ayo mashyirahamwe mu minsi mikuru bakagenda nabo bakabona ko bashoboye mbere tukaca tunabahamagarira kuza baritoza kwitoza kugira baronke aho bavugira
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza hirya by'ijwi rya Amerika turi kumwe na Nitanga Simon muraho
neza
yego muri hega Simon
ndi mu Rwanda nanjye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ariko hari ikibazo ngiye nkunda kugira ko ku bijyanye n'izi gahunda cyangwa n'iyi kampeyini yo kuba wenda sinzi nimba nazita kampeyini wenda ubu bukangurambaga bwo kuvuga ngo mudamu zamuka urashoboye abafasoni barashoboye numva hari igikwiye guhinduka kuko igihe turimo ubu ngubu bigisha aho bigeze ntekereza ko abantu bose bamaze gusa n'abahindura imyumvire aho ntekereza ko nibura hakabayeho ikintu cyo guterurira hamwe ntibakomeze guterura ku ruhande rumwe kuko usanga imiryango myinshi ijyaho n'ubufasha bwinshi bujyaho cyangwa n'uburyo bwinshi bujyaho usanga bureba ku ruhande rumwe ukareba ku ruhande rw'umukobwa w'igitsina gore cyane kuko ngubu wenda hari ukuntu bagize igihe cyo kuba bari inyuma cyane ariko nkibaza mu gihe byakomeza gutya nimba hari igihe bagize barasigajwe inyuma cyane ubu bakaba barabihagurukiye none nibikomeza gutya bari gukorera ubukangurambaga ku bakobwa gusa cyangwa ku gitsina gore gusa mbega ntabwo mubona ko bishobora kuzagera wenda mu myaka 50 iri imbere nanone hongiye kubaho icyo nakitanga imbalance y'ibi bintu kuko ushobora kuzasanga bigeze aho nanone bongera bagakora indi kampeyini zivuga ngo muhungu nawe urashoboye kuko biragaragara ko abahungu batari kwitabwaho kuki nk'iyo nk'iyo miryango ishingwa iterurire hamwe yigishe guhera hasi yigishe urubyiruko yigishe mu miryango abana bakure bareshya bakure bose bumva ko inshingano zabo zingana aho kugira ngo utangire gukurukira umwana muto bakubwire ngo mukobwa urashoboye kandi mwese muhari kuki badaterurira hamwe ngo bajyanirane kuko aho ibintu bigeze kubu ngubu ntekereza ko ku bijyanye n'abapfasoni nabo bari bamaze kuzamuka ku rwego nabo bakivugira ntabwo numva rero ko haba hagikoreshwa izo hashtag z'uko urashoboye mu mukobwa kandi hari n'abahungu ntekereza ko bizamukiye hamwe byazafasha no byakiri imbere kujya noneho bigenda n'abidasiganye kuko nabigenze gutya byajya bisigana n'ubundi
amazina mufisire reka tubashikize abapfasoni nk'uko namwe bimwe zivugiye abapfasoni n'abakenyezi hariho uburenganzira umwe batari bafise ari byo babisigura uyo murindi uhari mu kubakangurira ariko reka madame Jeri Janviere Uwimana igira icyo avuze kuri ayo makenga mufise murabona ko ubu hageze ko iryo sekeza ryokorerwa bose ibitsina byose ibitsina gabo n'ibitsina gore canke hacakenewe ko haba umwanya wo kubandanya iryo sekeza
anya uratakenewe cyane wo kugira dukangurire n'ubundi abakenyezi kubera ubwa mbere abagabo bari batanze ubwo burenganzira babufise kandi ntibabwase n'ubu baracabufise ku ruhara ruri hejuru rwihariye kandi rero turanashimira Ajape Afrikel kuko muri izi nyigisho ntisiga abagabo inyuma ubu hari inyigisho yari yaratunganirije abagabo ukwabo kugira nabo babigishe kuri ibi bijyanye uruhara rw'umukenyezi mu iterambere cyangwa uruhara rw'umwigeme mu bijyanye n'iterambere rero nta si uko byaba bizoboneka nabi mu nyuma ngo umuhungu nawe niyakura wazoca asanga umengo umukobwa niwe bashize imbere cyane. Oya, ni kubera umukenyezi hari urugero yabayeho ibihe yabayemo ari hasi cyane, ari uwo mu kigo, ari umunyakigo. Mbere hariho n'imigani yabivuga ngo umugore ngo umugore n'akarago kabaraye, umukobwa n'akarago kabaraye. Ariko iyo migani ubu turiko turayirengera, murazi ko bavuga ngo nta nkoko kazibika isaki hari, ariko ubu turiko turabirengera. Nicyo gituma ntagira amakenga ngo tuzohava dusanga habaye mu gucanisha mwe abana abahungu n'abakobwa. Oya,
yego me madame Virginie Manirambona, namwe mugice muvuze ku makenga ya Simon Nintanga.
Je novuga ko ntagira amakenga kubera ko yibuke ko hari imyaka umukenyezi cyangwa umwigeme yabaye hasi cyane, ari wa mukenyezi byari ndende nyene bamubwira ati guma ngaho uraba bana nta kintu jako. N'umukenyezi kera ngo ntiyiga cye, niko nakuze ndabyumva, umwana w'umwigeme ntiyajya ku ishuri. Urumva imyaka turimwo niyo gukangurira ko umukenyezi yoja mu bandi agakora akitoza muri politiki abakenyezi bakajamo. Ntagira amakenga, ntagire umutima wakaze ngo mu myaka izoza ngo hazobaho ngo ubusumba, nta busumbasumbane buzohaba. Abagabo bazokwama bari hejuru. Umukenyezi dushaka wa mukenyezi yumve yuko atari wo mu kigo, yumve ko atari wo kwama muhira, yumve ko akwiye kuja muri politiki. Umukenyezi akwiye kuja mu masosiyasi agafata ijambo akarongora abandi. Ni nkuko umugenzi wanjye yabivuze, kujya bamye bavuga ngo nta nkoko kazi yobika isaki hari. Iyo migani niyo dushaka gukuraho, twumve ko natwe abakenyezi dushobora kuja kurongora abandi, kurongora igihugu, tugafata ijambo mu gihugu. Rero uwo mushingantahe ntagira amakenga, ntagire intuze, kuko hari imyaka abakenyezi twari hasi cyane.
Ndabona kanya kariko ka tujana mu gusoze yanashaka ndabasema madame Jeanine Janvier Uwimana mu telakamu abafasoni n'abakenyezi eka n'abagabo mu kanya gatoyi cyane umunota umwe.
Ndahamagariye abakenyezi yuko batokwikumira bokwama baje abandi bari bakumva imigambi igihugu kigeze ko, imigambi bagenzi babo bageze ko. Tugahamagarira yuko abagabo babo batobabera intambani boba hako kanya, nabo bikitirwa bagomba kwitoza mu mugambwe gutwa muri politike, mu gutwara igihugu, mu gutwara amashyirahamwe, ko batobabera intambani, na cyane cyane ko tubona ko umukenyezi ashoboye. Nkabashimiye kandi na Ajape Burundi eno Ajape African kukunkirikira twitwararika, natwe tukaba twemeye kuguma ku kizi. Murakoze
madame Jeanine Janvier Uwimana, namwe mu gusozera mwihweje inyigisho mwaronse akamumotera abafasoni abakenyezi eka n'abagabo naka umunota umwe. Madame Jeanine Janvier, mwatwumva?
Egome, nari mpejeje kugira nti twebwe abakenyezi turashima intambwe tugeze ko, kandi tugahamagarira bagenzi bacu ko boja muri iyi migambi yo kwiteza imbere, bakagenda kwitoza mu mugambwe, mu ntwaro. Hanyuma abashingantahe babo ntibababere babo bacu, ntibatubere intambamyi kuko natwe dushoboye. Murakoze
madame Janvier Uwimana, Jeanine Janvier Uwimana, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ndashimiye kandi na madame Virginie Manirambona, ndabashimiye mwese ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni Radio Ijwi ry'Amerika kuri ibibazo nkora mutima, reka cyane cyane ku nyigisho muronka mugaheza mu kazi sangira n'abandi bafasoni aho muri hose. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye n'ababegeranije ikiganiro, tukaba dushimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo Ijwi rya Amerika batuye akanya bakadutera kamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu muri sanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.